urugendo ruje muri Serbia nigwe ruririmbo ruri mu kanwa ka benshi cyane cyane ugaruka ibujumbura no mu bindi bisagara bikuru bikoro bigeze Burundi amakuru ijwi rya Amerika rifite akemezwa n'ishyamba rigwanya rudandazwa rw'abantu ONLCT Weton Frere yemeza ko abantu bari hagati y'ibihumbi bitatu n'amajana atanu n'ibihumbi bitanu buririra indege bujumbura bagiye muri icyo gihugu cya Serbia mu kwezi kumwe ibyo bikaba byiyongereye kuri urwo rugero guhera mu mezi atatu aheze igipolisi cyatangaje ku gitewa makenga niyo nzira kuri uyu wa gatatu cerekanye abantu batatu cafashe bagirizwa ko bafite uruhara mu kurungika ugwaruka muri ibyo bihugu harimo na Serbia byemezwa na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano n'intwaro hagati mu gihugu
abantu bafashwe bamaze kwiba abantu amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga babahenda yuko bazoca barunka muri ibyo bihugu barafite n'ibigo ngo abaheramwe inyigisho ubwo hari abandi bababwira ko babajyana mu bihugu bya Buraya ngo bakinjira muri Serbia ngo bakazoruhukira mu Bubiligi nagenda bamenyeshe ko babaka amafaranga ari hagati y'imiliyoni indwi na cumi na zitatu z'amarundi aha rero mu miryango itari mike n'amarira hari abagurisha amatongo hari abagurisha ibitungwa hari n'abagenda kurondera amafaranga mu mabanki batazi ingene bazoriza ubu ngo basigaye bamara indwi zitatu bariko baragenda n'amaguru muri ibyo bihugu ubu rero aho hageze igihe cy'imbeho n'abapfa barapfa
abafata iyo nzira bishimikiza amasezerano ari hagati y'Uburundi na Serbia yasubiwemo n'ibyo bihugu bibiri mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka ayo masezerano yasiguwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Albert Shingiro mu nama nshingamateka na nkenguzamateka atanga uturusho ku muntu afite urupapuro rw'inzira pasiporo y'Uburundi n'iya Serbia gutembera muri ibyo bihugu bibiri ataruhusha rwo kwinjira mu gihugu kimwe cyangwa ikindi bita visa arinze gusaba ubu Uburundi byikeka ko abarundi batari bake bariko bikeka inyuma y'utwo turusho mu guca muri Serbia hanyuma bakaja gusaba ubuhungiro mu bihugu bya Buraya ivyo biremezwa ndetse n'abamaze gufata iyo nzira yamara bavuga ko izitanye uyu twise Bizimana kubera atashatse ko amazina yiwe amenyekana avuga ko yaciye mu bihugu bitandatu kugira ashike mu gihugu cy'u Budagi gusabayo ubuhungiro
Je sinaraye no muri Serbi oye muri Serbi ugomba kwinjira mu kindi gihugu muri Bosni acamufata imodoka ikacibatwara ahegereye ku mupaka wa Bosni mugacamuva muri iyo modoka mugacamugenda n'amaguru rero urwo rundi rugendo rusigaye niyo waba ucamuva muca mu mashamba tugacuraba muri kati tugacuraba ikindi gihugu gicurikira ni Croatia mucamutira kandi gufata imodoka ikacibatwara ahegereye ku mupaka wa Bosni na Croatia mucamwinjira muri Trozani nk'uko nirinda ababwiye uva Serbi imeze nk'inzira imeze nk'umuryango muca kugira mushike mu bindi bihugu
bagenzi we batubwiye ko bamaze indwi zibiri canke zirenga bagenda n'amaguru baduga imisozi ahandi naho bagaca mu mashamba hari uruzi rumwe bajabuka umwe muri bo yatumenyesheje ko mugenzi wabo yaruguyemwo akasiga ubuzima kuko rutoroshe kujabuka yongera ko kw'abatari bake bamaze gusiga ubuzima muri iyo nzira iva muri Serbia igaca muri Bosni Croatia Slovani, Ubutaliyano n'Ubusuwisi kugira bashike gusaba ubuhungiro mu bihugu by'Ubufaransa Ububiligi canke Ubudagi batubwiye ko iyo bafashe urugendo ari nka mirongo itanu hatabura na batanu bagwa mu nzira canke bakanyuruzwa icyo bikoze batubwiye ko bivana n'uburyo umuntu afite batufise amafaranga akwiye aca mu nzira nziza ivyo vyatumye ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu Kinyegero ONLCT Weton Frere rikorera i Bujumbura ritera kamo leta kayisaba guhagurukira ico kibazo Maitre Prime Mbarubukeye atwara iryo shirahamwe ryigenga kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
twarasanze nko ku wa gatanu w'indwi iheze abarundi n'abarundikazi bashika amajana abiri bashoboye kugenda muri icyo gihugu cya Serbia ishyirahamwe ONLCT Weton Frere ryarabajwe cyane kandi no kumva yuko hari abarundi benshi bahura n'ingorane zidasanzwe mu byerekeye urugendo baba bariko baragira bamwe bamwe muri bo no gupfa bagapfa ishyirahamwe ryacu ryashaka risabe leta y'u Burundi gukurikiranira hafi izo ngendo baciye mu kinywabi baze bagende bakingiwe kandi agateka kabo kubahirijwe
ikinyamakuru rari biracandikegwa mu bubirigi candika ko igitigire c'abarundi basaba ubuhungiro muri ico gihugu cigwije incuro 8 mu kiringo c'amezi 3 aheze gusa ibice 90% vyabo nabaciye muri Serbia barimwo n'abanyarwanda abakongomani abatanzania n'abaturuka mu bindi bihugu vy'akareka Afrika y'ibiyaga binini leta y'u Burundi yatangaje ko ibayirahagarika ingendo zija muri ico gihugu ca Serbia mu kurindira ko amatohoza yimbitse akogwa ikompanyi z'indege nka Ethiopian Airlines zitwara abantu benshi muri ico gihugu c'u Buraya zahawe amategeko yo kudasubira gutanga amatike y'indege ndetse n'abari bamaze kuriha amatike yahagaritswe. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.